Mwanyi mwara mutse bivana naho mudukirikira muherereye mwabyumvise mu ndanzi ko ari amakuru nani kwa maradiyo ni RPA hizi y'abanyagihugu radio inzamba agateka kawe hamwe ibonesha kuri Renaissance imyaka 5 yaraye irumanye Perezida Evariste Ndayishimiye aramutwa igihugu cy'u Burundi intwaro yiwe ikaba ta kintu kiboneka yamariye u Burundi n'abarundi ahubwo ibintu byasubiye inyuma ku buryo bunyamoje atwovuga nk'ibijyanye niho nyangwa rikabije cyagati y'akazi na muntu ubutunzi bw'igihugu bugeze aho mwasa ashaka hamwe rero n'umugambo isende DFDD Ndayishimiye akomokamwo usa n'uwihagiye urubuga rwa politike wonyene igihugu kikaba kiriko kigana ku ntwaro y'umugambo umwe muri aya makuru y'urunani ibimenyesha makuru bitatu tuza kugaruka ku ibyo byose duhejeje kuvuga mu ntangamarara amakuru mukamu yashikirizwa na jewe Emmanuel Nyinge ko fatikanije na
Jean Baptiste Bireha
musanga ikaze mu kanya tujya mu idonido
Mbega u Burundi bwuba buri mu mayira abiri kuri intwaro ya Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu yoba yazanye impinduka canke yobandanya kuby'abandi batanguye yoba atanga icizere canke umwiheburo ibyaranze iyi myaka 5 ya Evariste Ndayishimiye tubibaza Edi Claude Nirinahazo
imyaka 5 irarangiye Evariste Ndayishimiye aramutswe u Burundi Imyaka 5 yaranzwe n'ibibazo bitandukanye umwiheburo mwinshi n'igihugu kigenda gitituka mu bisata byose ashika ku butegetsi mu rukurikirane rw'ivyo bita systeme mu mugambwe SNDFDD yaje yemerera abarundi guhindura ibitari bike kubibaza ko hari ikizohinduka mu gihe mu bikogwa byabonetse ko yaje gushikana u Burundi mu manga mu gisata cy'ubutunzi igihugu kiriko gica mu bihe bitagira izina Ifaranga y'u Burundi ribandanya gutagaciro ibiciro by'ivyankenegwa ntibihagarika kuduga ubuzima muri rusangi busa n'ubwananiye igice kinini cy'abarundi igiturire kiracyatsindaro mu gihugu gushika mu bategetsi bakuru b'igihugu tudasize inyuma no mu muryango w'umukuru w'igihugu atewe intege no mu muryango wiwe kwisonga hakaza umwamikazi wiwe Angelina Ndayishimiye igihugu kiguma kija mu madeni abagwiza tunga bari bagiye u Burundi ugwaruka rufise impapuro z'umutsindo kwirigwa rurahurumbira kuja mu mahanga kurondera ubuzima mu bindi bihugu kubera rutitaweho aho ugwibaza ko ugoronka karusho ubushomeri bwo nta ukibuvuga muri ugo gwaruka nyidogo mu bakozi ba leta hadasigaye inyuma abari mu zabukuru babeshwe izuba riva ko bagiye gutora koyoko y'ubutunzi bw'igihugu bugwaye politike yoyo iba iri kumfiro uburenganzira bwo kwishira no kwizana muri byose bwarasubiye inyuma ibikorwa by'amashyirahamwe imigambwe biraburabuzwa abatavuga rumwe na leta muri politike amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike n'amaradiyo akigendera akaranga mutima kumwuga byirigwa birategwa ubwoba abandi nabo bagahagarikwa bagapfungwa gukoresha igikenye n'iterabwoba kugira bazivye uwo wese afise icanegura byahindutse umuco w'intwaro ya Evariste Ndayishimiye ugwaruka gw'inkora wara gw'imbonera kure na bamwe mu nzego z'umutekano ntibasiba kwagirizwa amaba atandukanye n'iterabwoba amatora aheruka yatunganijwe ahezagwe n'umugwi ujejwe amatora seni yaje gutsimbataza intwari ishingiye ku mugambwe umwe kugira wigarurire ubutegetsi ibitigiri byatangajwe bidaciye mu muco byahaye intsinzi 100% umugambwe SNDFDD Burundi bwa budasezeye intwari rusangi busubira kwinjira mu ntwaro y'umugambwe umwe nkuko womengo ivyo ntivyari bihagije Evariste Ndayishimiye yarasubije inyuma ibijanye n'umubano n'imigenderanire n'ubu akiriko inzego z'ubutungane ubwabwo urwego rw'abashingantahe rwamye guzuriza abatase mu kibano rurafutwa urwego rw'umuhuza w'abarundi nago rusa naho rutakiriho umugwi severe ujejwe kunywanisha abarundi co kimwe n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kaje na muntu CNIDH byahindutse igikoresho cy'ubutegetsi ku ruhande rumwe bahishira amabi yakogwa ahandi naho bagafata intumbero yo gucanishamwo abonse rimwe ibica bisubiza inyuma umubano n'ukwizerana hagati y'abarundi mu gisata c'imigenderanire Burundi buracabugoye kugarukana icizere n'imigenderanire ikomeye haba mu babanyi no mu makungu muri rusangi ibitumi bijanye n'ukunagura ubutunzi bw'igihugu n'imigenderanire bituma Burundi buguma buri nyuma mu gusozera iyi myaka 5 y'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye yaranzwe no gukenesha abarundi gusubiza inyuma ibijanye no kwicara no kwizana maze abarundi babaho mu bwoba igihugu kikaba kiriko kigendera mu muzima giza mu gihe abarundi bipfuza kubaho mu mahoro mu butungane no kugira kazo za keza abarundi bari bakwiye ubuzima bwiza kurusha kandi ejo ni kera
mu myaka 5 Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi abasirikare bo Burundi barungitswe mu gihugu cha Kongo y'intwaro rusangi haho nyanzwe amategeko agenga uko ingabo zirungikwa mu mahanga eka nihangiro bari bafise ryagirira hindagurika uko bukeye uko bwije ivyo bikaba byatumye abasirikare bazazanirwa mbere bakanacika intege ibyahononekariye sibike n'ubu bikiriko aho hari abasirikare basize ubuzima muri zo ntambara abafashwe bagirwa imbohe abakomeretse hamwe n'abafunzwe bagirizwa kwanka uhangana n'umwasi tubibaze ofise niyongere
mu mwaka w'2020 niho havuzwe ko habaye amasezerano yo gutabarana hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Congo haciye hashingwa inteko z'u Burundi zinjira n'amamodoka n'ibikoresho bya gisirikare muri ico gihugu igihe hashinzwe inteko z'akarere za Afrika y'ubuseruko zije hagati y'inteko za leta ya Congo n'inteko z'umuhari M23 leta y'u Burundi nayo nyene yashinzwe mu bihugu bitanga abasirikare baja muri urwo rwego leta y'u Burundi ariko yacica mu mbavu irungika abandi basirikare mu mabatayon ya Tafoke kuja guhiga abarwanyi ni bo muhayi M23 bakorana n'abatari mu nteko za Afrika y'ubuseruko ntivyateje kubera iyo nyifato y'inteko z'u Burundi intambara zica zisubira gusutama maze inteko zose za Afrika y'ubuseruko zisubira iwabo haza iza Afrika y'ubumanuko SADC ariko iz'u Burundi zagumanye n'iza SADC mu nteko za Afrika y'ubumanuko kandi Burundi butarimwo muri iryo shirahamwe Mumera z'umwaka w'2023 inteko z'u Burundi zararashwe bikomeye ku birindiro byazo mbere bamwe baratabaromoka abacitse ku icumu bagizwe imbohe n'umuhari M23 abataye bakomoka nabo bashikijwe mu buroko bagirizwa kwanka guhangana n'umwansi ari wo muhari M23 bonyabona bavuga ko uwo muhari wabasumbije inguvu kugeza aho basubira inyuma Kugeza uno munsi amakuru ava mu gisirikare amenyesha ko abasirikare bari hagati y'igihumbi n'igihumbi n'amajana abiri boba barasize ubuzima muri izo ntambara zibera muri Congo kuva Burundi bugiye guhangana n'umuhari M23 naye barenga amajana abiri na 70 bari mu mabohero atandukanye mu Burundi abatazwe igitigiri nabo bafashwe impiri n'uwo muhari M23 kuko bagizwe imbohe mu mwaka w'2024 n'umwaka w'2025 umuhari M23 watse inteko za Congo nabo bafatikanije harimo ingabo z'u Burundi na SADC na FDL na Wazalendo ibice bikomakomeye by'igihugu cya Congo mu buseruko igisagara cha Goma na Bukavu igihe cyose leta ya Evariste Ndayishimiye yagumye yihakana abasirikare bafashwe ahandi naho ikaguma ivuga ko ifise ubwoba bwo guterwa na leta y'u Rwanda biciye mu muhari M23 wa Nyekongo muri kino gihe M23 isaba leta y'u Burundi gukura ingabo z'u Burundi muri Congo nk'uko SADC yabikoze leta y'u Burundi gushika ubu akaba ataco iravuga muri iyo ntumbero ahubwo ikabigoma itegura ibitero bikomeye ku muhari M23 na twigwaneho ku ruhande rw'amategeko irungikwa ry'inteko z'u Burundi mu gihugu cya Congo rihonyanga ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi ryo mu mwaka w'2018 mu ngingo z'amajana 255 atandatu na 257 zivuga ko inteko z'u Burundi kugira ngo zije mu mahanga inamashinga amateka na nkinguzo amateka zibanza kubyemeza kandi basuzumye neza inyungu z'u Burundi ziri muri iyo ntambara.
Imvo zijanye no gushaka kugwana n'u Rwanda zishingiye ku bwoko n'izijanye no gukurikira amafaranga biri mu byatumye Evariste Ndayishimiye arungika abasirikare b'u Burundi mu gihugu cya Kongo y'intwaro rusangi, wakaba ari umwihwezo w'umuhinga mu bijyanye n'umutekano mu karere, akaba yaranabaye intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi. Garasiana Rukindikiza akavuga ko nyabuna izo mvo zose zatumye igihugu cyahombera cyane bihesha n'isura mbi u Burundi mu karere. Twumvirize Garasiana Rukindikiza yahoze ari intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi.
Hariho imvo ya mbere novuga nuko yarasanzwe afise imigenderanire mibi n'u Rwanda, agace yibaza yuko M23 yari ishyigikiwe mbere hoba hari n'abasoda ba b'u Rwanda bo bariyo, arivyo yibaza agaca avuga ati rero reka tugende kubagwaniriza muri Congo tubipime ko tubereke ko twe dukomeye dushobora kuba dukomeye kubarusha. Kindi naco ariko yavyumviriye nabi kwibaza yuko abagwana muri Congo ari ubwoko bw'abatutsi, mu gihe ibaza ati ubwoko bw'abatutsi yavuga ati hazuhava hajamwe n'abandi batutsi ngiraho ba harimo n'abatutsi b'i Burundi bakazogwana. Muri ico gihe rero ati jewe ngene ndabagwanye ngwanya abo batutsi nkuko iba bagwana agwanira ku giti cy'abahutu naho yatwara abasirikare arumwe abasirikare mu bahutu n'abatutsi. Muri ico gihe aca yumvira yuko agiye yitwa ko ariko agwanya abatutsi, acashira hamwe abahutu bose bari Burundi ko bavuga bati tugiye kugwanya abatutsi twebwe abahutu. Ikindi kiba cyaramutumye ni amahera Tshisekedi yamwemereye yavuga ati n'abamersonere baraza tukabaha ibihumbi 10 mwebwe Barundi reka umusirikare wese ko wanyemereye ko abasirikare bawe bakomeye bashobora kwirukana M23 je amahera ndayatanga nta kibazo ndafise ubutaka bukomeye nzoguha ibihumbi 5 n'amajana 5 by'amadolari ku musirikare umwe. Muca mwumva yuko byose byabaye ku bintu bidashemeye bidatuma Uburundi bwari kuja mu ngwano, Uburundi bwari kuja muri iyo ngwano. Rero ingaruka mbi zabaye kandi ziriko ziraba abana b'igihugu babagiye gupfira mu kindi gihugu iyo ngwano itariyo, agomba kubajana we aca amahera naho Abarundi badaheza bo bayaronka abasirikare bayaronke. Hanyuma mu byereke by'ubutunzi abagwizatunga abantu bo hanze bavuga ati twe tugomba dushyira amahera imitahe yacu i Burundi, bavuga bati abasirikare b'Uburundi bari kugwana bagwanira hagufi y'imbibe zabo, none ejo byogenda gute ntutsindwa mu karere turimo byatumye gose haba imigenderanire mibi gose n'u Rwanda. Murumva President Ndayishimiye yaguma yigamba yuko yotera u Rwanda, hanyuma u Rwanda rukaba rufite bagenzi babo, hanyuma bigaca bituma nabo bagenzi babona nabi u Burundi. Hariho intumwa ya Perezida wa Amerika yatumye kuraba ikibazo cya Congo, yaragiye muri Congo araja mu Rwanda araja mu Buganda ariko ntiyigeze aja mu Burundi. Bagwiza n'ubusa gukwerekana yuko mwebwe naho mufite abasirikare musa n'abantu mengu muri abakozi muri ababoyi ba Tshisekedi gusa.
Abahinga mu by'ubutunzi bavuga ko ataterambere rishoboka muri iyi myaka 5 y'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Andre Nikwigize yanonosoye ibijanye n'ubutunzi avuga ko inzara yunyutse mu gihugu aho Abarundi bangana n'ibice 50% bari mu mugwi w'abantu bakenye cyane. Umwimbu w'uburimyi nawo waragabanutse ku bice bigera kuri 45%. Kurikira umuhinga Andre Nikwigize.
Muri imyaka 5 turangije hatwara Perezida Evariste Ndayishimiye, ubutunzi bw'u Burundi bwarasinzikaye cyane. Umwimbu uva mu burimyi waragabanutse ku bice bishika 40%. Kubera leta itashatse gufasha abarimyi ngo ibahe intabire, ibahe imbuto zirobanuye cyangwa bashyigikire mu bisata bitandukanye by'uburimyi. Ibyo byose rero byatumye ubukene ntangere bwirara mu Barundi. Abarundi bice 75% biri mu rugero rw'abakene ntangere. Abarundi 6,000,000, ni ukuvuga igice cy'abarundi, bari mu mugwi w'abarundi bashonje cyane. Naho abana 6/10 bafise ingorane zo gukura kubera kutaronka ibyo bafungura bikwiye nk'uko bivugwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu. Igihugu kirabuze amabarabara, igihugu kirabuze umuyagankuba, igihugu kirabuze amazi. gusahura no gusesagura itunga ry'igihugu byari monogoje amafaranga y'ubutare bucukurwa mu Burundi amatoni y'ikawa arashogwa hanze nta umenya iyo amafaranga yavuyemo yagiye iciyagiwe co nicerekeye igitoro nakananira abahinga aho hose leta yatakiriza amamiliyaridi n'amamiliyaridi menshi muti rero habuze iki icabuze ishaka ryo kunagura ubutunzi no gushengeza abo basahura agasesagura ubutunzi bw'igihugu hanyuma amafaranga y'igihugu agakoreshwa mu gushigikira uburimyi n'ibyo bisata byose byofasha kugwiza umwimbu ariko ibyo byose abahinga benshi yaba Barundi canke amashyirahamwe mpuzamakungu yaramaze gushikiriza leta y'u Burundi imigambi irashe yotuma ubutunzi bwogorora leta iyo migambi ntayo yafashe yayikurikije ariko icyo novuga cyo nuko hageze ko u Burundi butabagwa amakungu ataratangaza ko igihugu cagiye kagiriye kandi si kera ibintu ntibyabandanye ko bimeze uno munsi
nayo umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana akaba anarongoye ishyirahamwe Parseme yishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo n'abanyene avuga ko muri kino kiringo Abarundi bugarijwe n'ubukene butagira izina ivyo navyo rero ngo bikaba byagaragaye cyane muri ino ntwaro ya Evariste Ndayishimiye kurikira Faustin Ndikumana
mujanye n'ubutunzi turaye muri iyo myaka itanu byasubiye inyuma kandi tuvyemange na leta ivyemange turavye iduga ry'ibiciro inflation ingene ryagenze ryavuye ku 8% rija ku 40% ivyo n'ibintu bita biteye ubwoba mu gihugu icyo ari cyo cyose ibijyanye n'amafaranga y'agaciro cyo tuteze dushaje twari dufise ukwezi n'igice imbere kunarenga rimwe rimwe yo kutwinjiza ibintu mu gihugu ubu twari dufise indwi zibiri agacurayo y'igitoro nyine byaciribura nyamadeni yari 40% y'umwimbu mu gihugu ubu ni hafi 60% ugacuraba ingene igihengeri muri amafaranga leta ikoresha cagumye ciyongera ibijanye n'amashyirahamwe amaentreprise byose biri mu ngwano z'ubutunzi zidasanzwe mu n'imitahe mvamakungu kirigabanuka ibintu rero byokorwa byihuta byofatirwa ku nkingi zitanu ibi bintu by'amafaranga leta ikoresha masse monetaire guma byiyongera bigahagarara ibi bintu by'amatodoshanje bigasubirwamo inkingi ya kabiri nijanye n'ingene gufashanya n'abafasha iyo nkingi itabyukiwe ku Burundi buronke ababwizera ntibikunda igira gatatu ni ya mbere baduza feri kugira imitahe ishobore kwinjira mu gihugu iyi nkingi ya kane ni ibi rero bya guverinanse kurwanya ibiturire na senisima politiki rero ibirebe bya politiki by'uko uwo mwengo tuguma dusubira muri fragilite politiki joga amatora agenda nabi ibyo bica biza kuremera cyane mu by'ubutunzi
amakuru yo nani arabandanya muri imyaka itanu iheze Evariste Ndayishimiye ariko ubutegetsi ngo nta byinshi byaranguwe uretse ko igihugu casubiye mu ntwaro y'umugambwe umwe ibyo bivugwa na Leonce Ngendakumana yahoze arongoye umugambwe Sahwanya Fodebu ahasigura ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwashize imbere gukumira abo bose batavuga rumwe Leonce Ngendakumana hakabona ko igihugu kidashobora kugira aho gishitse ku ntwaro ikumira abandi Leonce Ngendakumana yahoze arongoye umugambwe Sahwanya Fodebu
tuvuga ngaha yuko intumbero yo gukumira abandi yafashwe yarafashwe kandi yashyirwa mu ngiro ku buryo ubu muri leta hazoba hari abagumyabanga gusa mu nama nshingamateka aho byari byibonekeye mu nama nkingo z'amateka bizaba biri uko nyine bazaba baragumyabanga gusa mu makomine bazaba baragumyabanga gusa abatantiri bose bazaba baragumyabanga gusa urumva abantu bose barundi bose barakumiriwe simbona aho bazogirira ijambo no kuvuga abarundi baratswe ijambo cyo rero ni ikintu gihambaye ni ikintu gikomeye rero mu kwiyamamaza baravuze yuko tugiye kugaruka mu mugambwe umwe ko ariho tuzotera n'imbere abana neza turi mu mugambwe umwe urumva rero ibyo byaranguwe muri icyo kiringo cy'imyaka itanu ntibihumuriza abarundi novuga ko ibitunyutse byagumye uko byari bimeze ibyunyutse nabyo hakobwa cyane cyane nk'ibyo byo kutugarukana mu ntwaro y'umugambi umwe rudende kuzimanganya intwaro ya demokarasi ikagenda kagirire kuko ibyo byo kuvuga ngo turashobora kugirira demokarasi mu ntwaro y'umugambi umwe no kuri iporo niko byari bimeze urabona ko bitakunze baguma bavuga ngo turashobora kugirira demokarasi mu ntwaro y'umugambwe umwe. Iyo rero kudusubiza muri iyo by'umugambwe umwe ni ikintu gihambaye cyane. Ndabona neza ko n'intumbero y'ibyavuye muri aya matora bishobora kuba bigamije kuzohindura ibwirizwa shingiro agahindagurika byinshi mu bijyanye n'amasezerano y'Arusha. Icyo gituma dusaba umukuru w'igihugu kuzoremesha ibiganiro bihuza Abarundi bose, bakamubwira ingene bumva batwawe, bakamubwira ingene babona babanye ubudasa bwabo.
Imyaka itanu y'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye yaranzwe no gushikiriza amajambo atagira ibikorwa. Igisata cy'agateka kazi na muntu cyarasubiye inyuma, ibyo bishikirizwa n'umushingwamanza Maitre Armel Niyongere arongoye ishyirahamwe Rukristu Akate Burundi. Tumukurikire.
Twebwe rero turavye mu byerekeye agateka kazi na muntu, umuntu arabona ko mu ntango z'ikiringo ciwe mu 2020 yagerageje kwerekana yuko afise ugushaka kuguhanira agateka kazi na muntu, akerekana yuko agira akurikirana abanyonyi z'itumba rya leta. Urabona neza yuko hariyo icizere uravye uwo yaragiye gusubirira umuhisi perezida Pierre Nkurunziza. Ariko ivyo byose yagiye arakora, yagiye aravuga cyane cyane abantu baragize bose icizere yuko hari ibintu bigiye guhinduka. Ariko urabona neza yuko mu nyuma ikiringo cyo cyatanguye atakintu na kimwe yigeze akora. Yavuga yuko agiye kwiyandikiza, agiye kubuza imbonerakure guhohotera agateka kazi na muntu. Ariko mu nyuma warabonye yuko mu iyo myaka itanu yamaze atwara atakintu na kimwe bigeze bakora. Ubwo twagiye turabona cyane ibyerekeye guhagarikwa abanyepolitike abandi n'agateka kazi na muntu, byose ukabona yuko ibintu biriko birasubira inyuma, biriko birunyuka kurusha uko abantu bari babyiteze. Hakabaho rero imvugo nyinshi zibiba urwango zagiye zirumvikana zivugwa n'abegereye umugambi uri ku butegetsi, bigakorwa n'amaradiyo cyane cyane akorera mu Burundi. Ukabona ko abo bantu bari badakoma ko atabantu bakurikira, atabutungane buriho bishobora kubakurikirana kubera imvugo ariko barakoresha. Bagiye berekana neza yuko kugeza cyo gutuma ritigenga ari gisata gikoreshwa na leta n'umugambi uri ku butegetsi. Ukabona ko babikoresha mu guhagarika abandi n'agateka kazi na muntu, mu guhagarika abagiye politiki batavuga rumwe na leta, bakagikorwanisho cyabo kugira baze barahohotera abo bashaka kunumya cyane guhohotera. Ni kuvuga rero yuko iyo myaka itanu iheze ata kintu kinini yakoze, ibintu vyasubiye inyuma vyarunyutse. Uravye ivyerekeye agateka kazi na muntu, ingene abantu birirwa barafatwa, abantu birirwa baricwa, abantu birirwa baranyuruzwa, abantu birirwa barafatwa ku ngufu, abakenyezi n'abigeme, ibintu vyarayangaye birasubira inyuma. Hamwe umuntu yibaza ati mbega iki gihugu kirasaba abategetsi bagitwara? Ukabona yuko abantu bose ubutungane utariho buri, ubutungane burorera mu bandi, ukabona inzego z'umutekano, ukabona ibintu byose byerekeye ko byasubiye inyuma. Uravye ivyari biriyo imbere yuko Perezida Ndayishimiye aza ku butegetsi.
Imyaka itanu y'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye irangiye, yabaye akajoreza kugwaruka kuko ata kintu kiboneka yigeze arufasha. Kubw'umuhari mpuzamakungu w'ugwaruka rw'Abarundi mijegwe mu funyapfunyo y'ikinyamazuru, mu myaka itanu iheze ugwaruka rwagizwe ibikoresho by'ubutegetsi kugezaho n'imigambi rwabwiwe itigeze ishyirwa mu ngiro uretse kubegereye ubutegetsi. Daniel Ngendakumana, umuvugizi w'umuhari mpuzamakungu mijebe, abona ahubwo kugwaruka rwasuzuguwe n'ubutegetsi aricyo gituma hari hageze ko ruharanira agateka kago. Tumutege yombi.
Imyaka itanu irarangiye Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi, tutitaye ku nzira yazananyemwo. Iyi myaka itanu ku Barundi muri rusange, by'umwihariko urwaruka rw'Uburundi, ni imyaka y'akajoreza. Yari yasezeraniye impinduka, ugusubiza agaciro urwaruka, kubashigikira kugeza aho yiyita n'umujama w'urwaruka. Ariko uyu munsi ukuri ku gutandukanye n'ibyo yavuga, ubutegetsi bwiwe ntibwafashe urwaruka mu mugongo, ahubwo bwagize urwaruka ikiraro. Ubwa mbere kadufatire ku migambi ya Page, byaravuzwe cyane kwije nk'inyishu ku bibazo by'urwaruka, ariko ibyashitseko ni bike. abarose ubushigikizi nabegereye cyane ubutegetsi nayo ugaruka rusigaye ni rufite akazi nta nzira rubona yo kuva mu bibazo birimo kandi nta n'ivyizigiro ubwa kabiri n'igihe bashiraho intonde z'abashinga amateka naho nyine ugaruka ntacyo gwaronse muri iyo kinamico y'amato mu ntara gitega ho nyine niho barose uri munsi y'imyaka 35 ashirwa ku ntonde kandi nawe ni musaza w'umukenyezi wa Ndayishimiye ibyo rero ni ugusuzugura ugaruka rwose igihugu icagira gatatu kandi kibi cyane nuko ugwaruka rukoreshwa ko bitari bikwiriye dufatiye ku mbonera kure zirashifashishwa mu gucinza abandi kubica no kubatera ubwoba urundi gwaruka rusike rurumiko kugwana mu bihugu by'amahanga nka Kongo aho rumaze iminsi ruhasiga ubuzima kandi rutazi byo rwanira ubwo barushimbe kugira ngo abandi bagumane ubutegetsi ubugira kane Ndayishimiye ubwiwe hamwe n'abandi batari bake mu bari hejuru muri CNDD-FDD ntibahengeshanya kwama bita abana b'u Burundi ibisu by'inkona kimwe kimenyetso gikomeye cy'agasuzuguro kugereranya abana n'ibikoko no kubagaya kandi no kubambura agateka umuhari mpuzamakuru w'ugwaruka rw'abarundi nije ubona ko ubutegetsi butari umugenzi w'ugwaruka n'umugwi w'abantu bicaye hejuru y'ugwaruka barukoresha barucuruza barugira ibikoresho ubu ni gihe cyo ko gwikangura ugwaruka rutegeza kuvuga ruti turabirambiwe ntidushobora kuba indorerezi turashaka kuba abandikisha amateka turashaka kubaka kubona akazoza kacu agateka kacu nicyo gihe cyo kugaharanira
bavuga ko bigoye kuronka icyo boshima kigaragara cyakozwe mu myaka 5 y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amaze ari ku butegetsi uretse urukurikirane rw'ingorane z'ubwoko bwose zabonetse mu gihugu abanyagihugu bavuga ko atakintu kikomeye cyane bavuga ko boshima ubwo butegetsi kwirikira
Imyaka 5 y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye nuko yaranzwe n'ubukene budasanzwe yashyize mu bantu mu bisata byose nta nama yagenda neza mugabo cyane cyane twavuga ubukene bugarije abantu aho ibiciro by'ibifungurwa by'ibiti bya nkenerwa byose mu Burundi byaduze igiciro ifaranga rirata agaciro nta kuyunguruza byaduga biva ku gihumbi n'amajana angahe ku gihumbi ntiwabyaragujwe nk'iyo nka zitatu zimwe ariko iyo mvire nko ku by'ubuyobozi uca ujungura byari 2011 n'5 bikaba bigeze ku 30-40 ntashikamara amaza uyu narangiza atana kimwe cy'umuntu yavuga ngo cyarateye imbere kuri intwari ya Ndayishimiye no ku bushyashya ni intwari yaranze ubukene mu gihugu ubukene bw'abanyamuryango nta gisatana kimwe tubona cyagenze neza n'ukuri
imyaka 5 iraheze abarundi batabona iyo bariko baraja n'iyo bapfa nk'akarorero iyo myaka 5 habayemwo ibintu byinshi ari bwigere tubona nyirango kuva Burundi bubaho tunagira itoro ifumbire isukari ibiciro ku masoko biraduga ibiciro by'ukwiyunguruza biraduga urumva harabaye ibintu nyine bitari bwigere biboneka muri iyo myaka 5 mu myaka 2 rero isigaye nta kintu na kimwe twokwitega mu byatsi imyaka 5 twovyitegamwo mu myaka 2 niko ndabibona komeza umutima nyene tukiyakira nta kuntu
muri imyaka 2 isigaye nta kintu umuntu yomurindirako oya n'ukuri nta kintu yokwitega kinini kizova muri imyaka 2 isigaye kuko uravye n'uyu mugambo umwe adukwegeyemwo ubu ingingo zigiye kuzoza zirafatwa twibaze ko arizo zoba zije guhotora abarundi zihuhure n'ivyahuha oya nta kintu twizeye kabisa jewe ntaco nizeye n'ukuri kuri imyaka 2 isigaye
abo abategetsi b'ubuzima bwarange hari abakarishijeho kwiyongerera iturire birushaho kuribwa abana b'inyoni arabyivugira yuko abanyemera amatungo y'igihugu arababona mugabo bisamunanira kubafata muri imyaka 5 ihize perezida Ndayishimiye ari ku butegetsi igihugu carasubiye inyuma cane cane naho n'ubundi cari gisanzwe kimureshe inyuma boho carasubiye inyuma kandi cane iyumvire nami igihugu umva ngo nta gitoro kirimwo umva ngo n'amafaranga y'agaciro ahari ibiciro ku masoko biduga nk'uko biteye n'ubwoba ikubera usanga nta hantu na hamwe mu gihugu ariko barakora neza na serivisi atandukanye kenshi bituma n'uko abantu bakenye ntibashobora kugira n'umutima mwiza wo gukora ariko nta murundi nawe yiyumvira umutima w'igihugu yumva ngo arakeneye gukora neza n'ubundi ngo ari ngaha.
intwaro ya Ndayishimiye ntigeze irabagiza impunzi z'abarundi ziri hanze y'igihugu bigera naho bamwe mu barundi bari bahungutse bagataha iwabo byabaye ngombwa ko basubira guhunga byashikirijwe na Leopold Sharangabo harongwe runani ngo haranye agateka kazi nda muntu na cane cane akimpunzi ziba mu makambi CDH Vicar Leopold Sharangabo hamenyesha kandi ko naho ikiringo ca Ndayishimiye gisigaje imyaka ibiri abishatse ashobora guhindura ingendo akorohereza impunzi kuri kirere Leopold Sharangabo harongwe runani CDH Vicar
Muri imyaka itanu Perezida Ndayishimiye yamaze ubutegetsi ni imyaka toroheye na gato impunzi aho mu ntango agishika ku butegetsi yahamagaye impunzi mbere benshi umva ko ibyo avuga ari ukuri baramwitaba barataha ariko turavye nka raporo iheruka gusohorwa na Focode rerekana neza ko impunzi irenga icumi zishwe abandi baranyuruzwa ikindi naco nuko impunzi nyinshi zahungutse byabaye ngombwa kubasubira guhunga sivyo gusa kandi n'abari mu buhungiro nabo nyine bagiye batoroherwa ahantu uvuga nk'abagiye barasanga mu makambi na n'urwego rw'iperereza rya Leta y'u Burundi rugakorana na bamwe bajejwe iperereza mu bihugu cancane mu gihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Congo na Tanzania guhinduka birashoboka mu myaka ibiri ko nta muntu n'umwe adahinduka Perezida Ndayishimiye ashobora kurura bakavuga ati bihima imyaka itanu impunzi sinazorohereje kumbure kana zorohereze icyo baje gusa ko akenshi ibyo avuga biba bitandukanye cyane n'ibyo akora ashobora no kwemera ko zotahukana impunzi ugasanga ni kwa kunyere ko kubivuga burya igihugu gifise impunzi zirenga 300,000 hanze y'igihugu ntabwo cyo kwizera ko kimerewe neza ahubwo byari bikwiye nuko Ndayishimiye yo kora ibishoboka byose abo barundi bagataha mu gihugu cyabo
oya rire Leopold Sharangabo arongoye runani CDH Vicar rw'abaharanira agateka kazi na muntu na cane cane akimpunzi ziba mu makambi ni hano rero dusozereye amakuru y'urunani mwari mwateguriwe na radio RPA hijwi y'abanyagihugu radio inzamba agateka kawe hamwe n'imbonesha kure Renaissance mwumvise ko twarabiye hamwe ibijyanye n'ibyaranze ikiringo cy'imyaka itanu kirangiye Perezida Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi muri rusange mwiyumviye ko aho guteza imbere igihugu ahubwo ibintu byagiye byunyuka mu bisata nka byose bigize ubuzima bw'igihugu tubashimire rero ku kanya mwafashiye kugukurikira ano makuru bakoze kandi abayegeranije hamwe n'abahinga b'ibyuma batumye amajwi abashikira ano makuru y'urunani mwarikomu yashikirizwa na
Jean Baptiste Bireha
hamwe na Emmanuel Nyungeko mugira amahoro aho muherereye.